Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi n'abagenzi banjye dufatanije kubagezaho amakuru yo kuri uyu mugoroba. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuri uyu wa kabiri yijeje abanyarwanda ko igihugu gitekanye kandi ko yiteguye guhangana n'uwari we wese washaka kukivutsa umudendezo.
I have not answered these insults that are coming from the south, from the west. Those ones don't kill. They learn something with time, but they made a big mistake.
Aha, Perezida Kagame haragira ati sinigeze nsubiza ibitutsi byaturutse mu majyepfo mu burengerazuba, biriya ntawe byica, rero sinataha umwanya wanjye kuko si uko duteye, ariko bazashyira babone isomo ko bakoze ikosa ikomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yiyemeje kongera ubufatanye n'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika. Israeli kuri uyu wa kabiri yatakaje abasirikare bayo 24 biciwe mu ntara ya Gaza mu ntambara igihugu gihanganyemo n'umutwe wa Hamas. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, mube hafi ya radio yanjye. Duhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abategetsi muri Ukraine bavuze ko kuri wa kabiri Uburusiya bwateye misile zitari nke zahitanye abantu 4 zikomeretsa abandi 60. Bavuze kandi ko zasenye amazu atari make mu murwa mukuru Kiev no mu mujyi wa Kharkiv. Oriane itanga ishaka abahibindi kuri inkuru.
Igisirikare cha Ukraine kigwanira mu kirere cavuze ko ibigwanisho vyo mu kirere vyabo vyakoroye amamisile 21 kuri 41 zarungitswe n'Uburusiya. Buramatari w'intara ya Kharkiv, Ole Sinehubov, yavuze ko abantu 3 bishwe, abandi 42 barakomereka. Umukuru w'igisagara cha Kharkiv, Ihor Terekov, yavuze ko Uburusiya bwononye inyubakwa 30 z'amagorofa y'uburaro bw'abantu. Umukuru w'igisagara cha Kiev, Vitali Klishkok, nawe avuga ko ivyo bitero vyaguye mu bice bitandukanye bikomeretsa abantu 20. Umuntu umwe yishwe mu gisagara kiri mu buseruko i Pavlorad mu ntara ya Dnipropetrov.
Tukomeze handi makuru yacu havugwa hirya no hino ku isi. Israeli kuri wa kabiri yatangaje ko abasirikare bayo 24 bishwe mu ntara ya Gaza. Numwe mu minsi imenyekanye hapfuyemo abasirikare benshi ba Israeli kuva aho icyo gihugu gitangiriye kugaba ibitero bigamije kurandura umutwe wa Hamas. Fidel Niyongabo abahiye inkuru.
Umuvugizi w'igisirikare cya Israel Amiral Daniel Hagari yabwiye abamenyeshamakuru ko 21 mu basirikare b'igihugu ciwe bariko bitegurira gusenyura inyubako zibiri n'amabombe ku munsi wa mbere igihe umugwanyi wa Hamas yarasa rocket ku kimodoka cya burende cyari hafi yaho. Amabombe yari muri izo nyubako aca araturika. Izo nyubako zaciye zisenyukira kuri abo basirikare baca barasandaba. Abandi basirikare 3 bapfuye mu gitero gitandukanye. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko igisirikare cyatanguye itohoza ku rupfu rw'abo basirikare. Netanyahu yavuze ko umunsi wo kuwa mbere wari umwe mu minsi babaje cyane kuva ingwano yaduka. Yatangaje ko ku izina ryabo yise intwari n'ubuzima bw'Abanyayisraeli batazuhagarika urugamba gushika babashitse ku nsinzi igaragara. Umushikiranganji ajejwe kwivuna amaso wa Israel Yoav Galant mu butumwa yanditse ku rubuga X yatangaje ko umunsi wo kuwa mbere wari umunsi ubabaje cyane. Yavuze ko urugamba barimwo ruzokwerekana kazoza ka Israel mu myaka iri imbere. Kubwiwe gutakaza abasirikare ngo nibishika mu gihe baba bariko barondera gushika ku migambi bishinze mu rugamba barimwo. Muri icyo gihe indeko za Israel zakoze ibitero bikomeye by'amabombe mu bumanuko bw'intara ya Gaza.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken kuri uyu wa kabiri yatangaje ko igihugu cye cyiyemeje kongera ubufatanye n'ibihugu byo mu mpande zose za Afurika. Fidel Niyongabo na none hakomeza inkuru.
Mwijambo yashikirije abamenyesha makuru ari kumwe na president wa Cote d'Ivoire Assane Ouattara, Blinken yatangaje ko ibiganiro vyarimwo ivyerekeye imigenderanire mu vy'ubudandaji iteri komera kurushiriza. Yavuze ko iyo migenderanire izotuma haboneka ubuzi hamwe n'iterambere mu bihugu vyombi. Blinken yatangaje kandi ko ibiganiro yagiranye na president Ouattara vyashimikiye kugushira inguvu kurushiriza mu bijanye n'igisata c'ubuvuzi hamwe no gutorera inyishu ibibazo vy'umutekano birangwa mu karere ko muri Afrika mu burengero. Umushikiranganje Anthony Blinken yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cote d'Ivoire bifitaniye imigenderanire myiza kandi iteri komera kurushiriza. Amerika n'amakungu birarajwe ishinga n'ikibazo cerekeye umutekano mu karere ka Sahel nyuma ya kudeta zabaye mu bihugu vya Mali, Burkina Faso, Guine na Niger kuva mu mwaka w'2020. Cote d'Ivoire ihana urubibe n'ibihugu bitatu biherutse kubamwe kudeta mu myaka ya vuba, navyo ni Guine mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'2021, Mali mu kwezi kw'umunani mu mwaka w'2020, no mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2021, hamwe na Burkina Faso mu kwezi kwa mbere no mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'2022. Avuye muri Cote d'Ivoire, Blinken yagiye muri Nigeria aho agirana ibiganiro na President Bola Tinubu n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire Yusuf Maitama Tuga ku murwa mukuru Abuja.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi ya radio yanyu Ijwi rya Amerika tuyasoreze muri Guinea, aho urukiko muri iki gihugu rwategetse ihagarikwa ry'umuyobozi mukuru wa sendika yitangazamakuru. Inkuru mugezweho na Oriane Itangishaka.
Kuri uno munsi wa mbere niho sentare yategetse ko Sekou Jamal Pendesa ahagarikwa inyuma yaho ahamagariye imyerekano yo kwiyamiriza ingingo zijanye n'itangazamakuru harimwo izikoresha ubuhinga ngurukana bumenyi. Ivyo bibaye mu gihe haheze indwi zitari nke internet yaragabanyijwe muri ico gihugu kiyobowe n'abasirikare kuva habaye kudeta muri 2021. Abategetsi bongeye bahagarika ibimenyesha makuru bitari vya leta. Iyo ngingo yahagaritse amarezo sosio hamwe n'amaradiyo yigenga. Yongeye ihagarika iby'agateganyo ibimenyesha makuru bikorera kuri internet. Abamenyesha makuru bamwe baratotejwe bongera barahagarikwa n'inzego z'umutekano. Itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP rivuga ko sentare yategetse ko afungirwa mu gasho ko ku murwa mukuru Conakry ku vyagirizo vyo kuja mu myerekano itemewe n'amategeko. Muri Guine imyerekano yose yahagaritswe kuva mu mwaka wa 2022.
Barakoze Oriane Itangishaka na Fide Niyongabo batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banywanye mukomeze kumva radio yanyu Ijwi rya Amerika iravugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mugiye no kuri Y3 hakadomo radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook na X muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Turahera mu Rwanda. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame kuri uyu wa kabiri yasabye abanyarwanda kuryama bagasinzira, abizeza ko igihugu gitekanye kandi ko giteguye guhangana n'uwari we wese wahirahira ashaka kukivutsa umudendezo. Perezida Kagame yabivuze ubwo yatangizaga inama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 19. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagirubusa i Kigali.
Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yizeje ibyo mu muhango w'inama y'igihugu y'umushyikirano ya 19 yatangije ku mugaragaro kuri uyu wa kabiri. Perezida Kagame yavuze ko abavuga ko bahungabanya umutekano w'u Rwanda ubwabyo bidashoboka. Yavuze ko hageze uhirahira akabitekereza bitamugwa amahoro.
I've even said it publicly. When it comes to defending this country that has suffered for so long and nobody came to them.
Mbivuge noneho no mu ruhame, iyo bigeze kukurinda iki gihugu cyababaye igihe kirekire nta wugitabara, nta ruhushya nkeneye rw'uwo ari we wese rwo gukora ibyo tugomba gukora mu kwirinda. Nabivuze ku manywa y'ihangu, nabibwiraga abafite aho bahuriye n'iki kibazo, kandi niko bigiye kuzagenda. Mugende iwanyu musinzire, ntimugire icyo mukora, nta na kimwe kizambuka imipaka y'iki gihugu gito cyacu.
Crossing these borders of this small country of ours.
Aya magambo Perezida Kagame ayatangaje nyuma y'iminsi mike Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yumvikaniye Kinshasa abwira urubyiruko rw'u Rwanda ko yiteguye gukora icyarufasha cyose ngo rubohoke. Mu mpera z'umwaka ushize wa 2023 kandi nibwo humvikanye amagambo akomeye ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ku Rwanda. Ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamariza gutegeka Kongo muri manda ya kabiri yavuze ko igisirikare cye gikomeye ku buryo gishobora kurasa Kigali bidasabye ko kigera ku butaka bw'u Rwanda. Asa n'ugaragaza ko adatewe ubwoba n'amagambo yabo bakuru b'ibihugu by'ibituranyi. Perezida Kagame yavuze ko adashobora gukangwa n'igihagararo cy'umuntu. Kuri iyi nshuro Perezida Kagame akavuga ko yari yaririnze gusubirikanya na bagenzi be mu magambo y'isi bitutsi bamaze iminsi bamutuka. Gusa ntiyabuze kuvuga ko uko iminsi izagenda ishyira batazabura kubona ko bibeshye bikomeye.
Tuzarwana nk'abatagira icyo batakaza kandi ikiguzi cyabyo hari abazacyishyura kurusha twebwe. Mwarabibonye, sinigeze nsubiza biriya bitutsi bituruka mu majyepfo, ibindi mu burengerazuba, biriya ntibyica, rero sinshobora. Abo si twe, ariko hari ikintu baziga ku bw'ibihe. Bazamenya ko bakoze ikosa riremereye, bidasubirwaho. Ikosa riremereye.
They learned something that they made a big mistake. Absolutely. A big mistake.
Muri iyi nama y'igihugu y'umushyikirano umukuru w'u Rwanda yanagarutse ku birego igihugu abereye ku isonga gikunze gushinjwa byo gutera inkunga abarwanyi bo mu mutwe wa M23 barizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Bwana Kagame yavuze ko abashinja u Rwanda gutera umutwe wa M23 birengagiza ko Kongo icumbikiye umutwe wa FDLR yemeza ko uhungabanya umutekano w'u Rwanda yahakanye bidasubirwaho gutera inkunga yariyo yose abarwanyi b'uwo mutwe.
Mugerageze mukore ubushakashatsi, mukore ubutasi u Rwanda mu buryo ubwo aribwo bwose. Si rwo rwateje ibibera mu burasirazuba bwa Kongo. Njyewe ndabaha ibihamya, mugende muperereze mungaragarize ko mbeshya. Nta na kimwe u Rwanda rwigeze rugira uruhare mu gutangiza imirwano ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko kubw'ibihe hashyizwe ingufu mu kwigira intambara yacu kandi twe twayitangije.
Perezida Kagame yanagarutse ku magambo avuga ko abiba urwango mu karere. Perezida Kagame mu mvugo y'icamarenga idatomora neza ngo yere uruwo ari we wese yavugaga ntiyavuze mu buryo butomoye abamaze iminsi bakwiza izo mvugo. Yashimangiye ko imbwirwaruhame zigamije gukwiza urwango mu karere ntacyo zikemura.
Ntimugatinye ibitumbaraye. Sometimes birimo ubusa. Haba harimo umwuka. Umwuka iroya balloon. A balloon, you need a needle. Yes. Ibyari birimo ukareberwaho bigiye.
Kubireba igihugu cya Kongo nk'umwihariko Perezida Kagame aragaragaza ko izo mvugo ziba urwango zigamije gusa kongera umubare w'abahunga ibihugu aho gukemura ikibazo. Yibukije ko u Rwanda rucumbikiye impunzi z'abanyekongo zisaga 100,000 zirimo abahamaze imyaka isaga 20. Naho ku mirwano imaze iminsi ibera mu burasirazuba bwa Kongo, Bwana Kagame yavuze ko imaze gutera abarenga 15,000 guhungira mu Rwanda. Iyi nama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 19 izarangira kuri uyu wa gatatu. Irakurikiranwa n'abanyarwanda bari imbere mu gihugu ndetse n'abari mu mahanga tutanibagiwe n'inshuti z'u Rwanda. Leta igatangaza ko imyanzuro y'inama ya 18 yashyizwe mu bikorwa ku gipimo cya 91% ku ngingo hafi ya zose zari zemeranijweho. Mu bitaragezweho hakavugwa ibikorwa byasabaga inyigo zirambuye ariko ko nabyo bigeze kure. Eh, bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Arakoze Eric bagira ubusa. Tukivuga kuri iyi nkuru y'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika n'imibanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi, mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kabiri, Leta y'u Burundi yavuze ko yatangajwe n'ibirego bitagira ishingiro kandi by'ibinyoma Leta y'u Rwanda yegetse kuri Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Fidel Niyongabo akomeza iyi nkuru.
Leta y'u Burundi yiyamirije ivyo birego yavuze ko bifatiye ku makuru y'ibinyoma yashikirizwe n'abakorera propaganda u Rwanda. Yabwiye abarundi n'abanyamahanga ko ivyo birego ari igikorwa c'abantu bafise intumbero mbi yo gukwiragiza makuru y'ibinyoma ku vyatangajwe na President Evariste Ndayishimiye mu kubivuga uko bitari. Leta y'u Burundi yavuze ko President Evariste Ndayishimiye imboneza y'umuryango w'umwe bwa Afrika kubijanye n'ugwaruka amahoro n'umutekano igihe yishura ku mpungenge yashikirijwe zuko ugwaruka rwo mu Rwanda rutazo kwitaba inama zo mu karere yafashe ingingo iyo gutegura ibiganiro bigenewe ugwaruka nico gihe yateye akamo kw'ivyo biganiro atawe vyo kumira bifatiye ku mugambi wiwe wo gushira imbere iterambere ry'ugwaruka ku mugabane wa Afrika. Leta y'u Burundi yatangaje ko ibirego vy'u Rwanda ari propaganda y'ico gihugu ifise intumbero yo gusamaza abanyarwanda n'amakungu mu ntumbero yo guhisha ikibazo nyakuri hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Leta y'u Burundi yatangaje ko isubiye kwemeza ko ishigikiye kutivanga kwayo mu bibazo by'ibindi bihugu igihe cyose ibintu bibaye nk'uko kubiyerekeye. Yavuze ko naho yakoze idahengeshanya mu twigoro twerekeye ibiganiro kuva mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2020 ibabajwe n'uko Leta y'u Rwanda itigeze yubahiriza ibyo yari yemeye byo kuyirungikira abakoze kudeta mu mwaka w'2015 bakoresha umugwi Red Tabara ivuga ko ari umugwi w'iterabwoba udahagarika guhekura u Burundi. Mu itangazo ryayo Leta y'u Burundi ivuga ko iyo nyifato ya Leta y'u Rwanda irenga ku mategeko ngenderwa ko y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika hamwe n'amasezerano y'amahoro, umutekano no gufashanya ku vyerekeye Republika ya Demokrasi ya Kongo hamwe n'akarere. Leta y'u Burundi iributsa ko umugwi Red Tabara wemeye ko ari wo wakoze ubwicanyi ku banyagihugu ataco bazira, ivuga ko benshi muri bo barabapfasoni n'abana ikabarore ruhagarika na Gatumba hamwe n'ibitero vy'amagrenade mu bibanza abantu bakoraniramwo nk'amasoko n'ibibanza bifatigwamwo amabisi. Vyongeye Leta y'u Burundi yatangaje ko yiyamirije igikorwa cyo kwinjiza impunzi zo mu ikambi ya Mahama mu mugwi Red Tabara, ivuga ko uwo mugwi ukora ubifashijwemo na Leta y'u Rwanda. Leta y'u Burundi yatangaje ko amakungu ari cyabona ku bikorwa by'agasomborotso Leta y'u Rwanda yakoze inshuro zitari nke ku Burundi mu biciye kubiri n'inyifato yo kubana neza. Yavuze ko irindiye ko Leta y'u Rwanda iyirungikira abakoze kudeta mu mwaka w'2015 bashigikiye umugwi Red Tabara. Imenyesha ko ku ntwaro ya President Evariste Ndayishimiye Leta y'u Burundi isubiye kwemeza ko itazohengeshanya gukora mu nzira y'amahoro n'umutekano w'akarere. Kuva ku munsi wa mbere Ijwi rya Amerika twari twabandanije kugerageza kuvugisha abategetsi b'u Burundi ku bijanye no gusigura bisumbye ivyatangajwe na President Evariste Ndayishimiye, ariko ntitwababona. Leta y'u Rwanda ikimara gushira habona itangazo ryayo, naho twagerageje abategetsi ba Leta y'u Burundi ntibishura telefone zacu.
Fidel Niyongabo urakoze. Turacyari mu Burundi abateshejwe ingo zabo mu mwaka w'1993 bo mu bwoko bw'abatutsi muri komine Rango mu ntara ya Kayanza basaba kugezwaho umuriro w'amashanyarazi n'amazi hamwe n'ibikorwa by'iterambere. Inkuru Radio Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi murayigezwaho na Thierry Vendayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Abo banyagihugu bo mu bwoko bw'abatutsi bahunze inyuma y'igandagurwa hajya Perezida Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993 umukuru w'igihugu wa mbere yari yitorewe n'Abarundi. Banahunze kandi kubera ko bahigwa buhongo na bene wabo bo mu bwoko bw'Abahutu. Inyuma y'imyaka 31 abo bateshejwe izabo bavuga ko badafashwe kumwe n'abari mu mihani wabo kandi ko bataronswa amazi n'umuyagankuba nk'uko babibwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Chambere mu buzima ntamaza ariko gipoto yagwe garukira ngaho kwishura
nzi hose nane umuntu nibomba
kujya kwibujumbura
none twebwe ntitarabarunga ngahamba amatandatu hayane yose basitaguye itiyo bagiye bazitwaye.
Yego no kuri amatara n'amazi kuko twari twadufise amabombo hari hari amabombo atandatu ahaguru hakaba yandi mbwa bace bayadutwara kwene baturabiye natwaduhe turabarundi nk'abandi turihe nk'abandi.
Abo bamaze imyaka myinshi mu buhungiro bavuga kandi ku butegetsi bwa komine Rango bwabibagiye mu migambi y'iterambere bakidoga bavuga ko hafashwa gusa abasangwa nk'uko babibwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Ngo nk'ibintu by'amashirahamwe azana ibintu by'ibitungwa na cyane nkaziya za prodefi za payivabe zarigeze gutanga ibitungwa ino mwirango eka no kumutumba wanyabwe yari abafise, ariko twebwe ngaha ayi nta numwe bigeze aho icyo gitungwa
ngaha muri site nta muntu numwe kuva iyo migambi baho itegurwa na Leta araronka inkoko cyangwa agwa kwavu tureke n'inka. Twe tugasaba Leta yuko dufata nk'abene gihugu nk'abandi ikabona yuko twebwe ikibazo twagize atari twebwe twaciteye hama ikadufata mu mugongo mbere cyo biri kurabimbaza numva nshambabara.
Musitaneri wa komine Rango avuga ko azi ko abo banyagihugu bateshejwe izabo hari ibibazo bibugarije nk'uko abisigura. Deusi babaho ku bwabo ni mustanteri wa komine Rango.
Cyo turakizi, turakizi mugabo twebwe ahanini twihutira abo babahungutse kusanga bafise aho batera ubwatsi ibyo bitungwa bigashobora kubaho aho bubakira ibyo bitungwa nayo iyo masite basanzwe babamwe arimo n'amatati usanga umuntu afise inzu atano mu kigo cyo kuratahane uko bubakira ibitungwa atanahane yo birimira ibyo byatsi.
Uwarongoye komine Rango na kindi asaba abo banyagihugu batayizabo kuva mu mwaka w'1993 kugira ngo batere imbere nk'abandi barundi na cane cane abamaze guhunguka nuko basubira iyo baje bava kugira ngo baronswe ibyo basaba.
Akama totera abantu bakiba mu masite twabahamagarira kwitegura gutaha barabira akaroro ko bamaze gutaha ingene babayeho ingene bakize imvura y'amasaha yose igitondo umugoroba ingene mu kigo iwabo sanga ibitoke bisa neza aho bahungutse aho bashikiye ingene byo kuri babanye neza n'abandi hanyuma nabo bitegurire gutahuka.
Naho umustaneri wa komine Rango asaba abo bateshejwe izabo gusubira iyo bahunze bava, umukuru w'igihugu cy'u Burundi arabahumuriza kuko atabyo gutahukanwa ku nguvu. Mu kiganiro ku Barundi no kubamenyesha amakuru mu mpera z'umwaka uheze, Evariste Ndayishimiye yatangarije abateshejwe izabo mu gwimo ho mu 1993 kwaho bari hose mu gihugu ko leta arongoye ibafitiye umugambi.
Rero nagira ndemeshe abo bakiri mu matongo yawo murumva ko hari habamaze kuva muri ayo matongo bataka kandi maramaze kubabona abo bataragenda nabo kubera ikibazo cy'u Burundi turiko tugikora mu buntu tutariko tugikora mu kwihorana mu kugira inzigo murumva yuko turiko turafashanya twese kugira ngo gitore umuti abaja mu mwonga bavuga ngo sinova kwibaranje mu mwonga twebwe ubutegetsi w'igihugu nibwo buca buraba aho tushirikigwati mu matongo ya leta bakaba yabo bose.
Abo barundi bo mu bwoko bw'abatutsi bateshejwe izabo bari muri site Rango bagera ku miryango 850 inyuma y'imyaka 31 baba muri site ya Rango baraja mu mitumba baje bavamwo gukora imirimo itandukanye nko kuyima ariko ntibashima kugumayo kubera ubwicanyi bwo mu 1993 bavuga ko bwabakomerekeje ku mutima.
Ijwi ry'Amerika uru wa mbere uru wa mbere uri gitego.
Amakuru ya radio Ijwi ry'Amerika harakomeje. Noneho tujye muri Tanzania aho igisirikare cy'igihugu cya Tanzania nyine gihamagarira leta gutahukana impunzi z'abarundi n'abagishakisha ubuhungiro bose ku ngufu mu gihe bamwe muri bo bashinjwa kudurumbanya umutekano no gushakisha akazi n'ubwenegihugu mu gihugu cya Tanzania binyuze mu nzira zitemewe n'amategeko. Jimmy Shukrani bakomera arabahe inkuru. James mumbabarire, James Jovini abahe iyi nkuru.
Ni mu nama hagati y'umukuru w'igisirikare mu gihugu cya Tanzania Generali Jacob John Mukunda n'abakomanda b'inzego zitandukanye mu gisirikare yabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam kuri uyu wa mbere. Perezida w'igihugu cya Tanzania umutegarugori Samia Suluhu Hassan niwe yari umusitsi w'iteka muri iyo nama yari ishyigikiye kurabira hamwe iby'umutekano w'igihugu, ubutungane mu mbibe n'ibindi bihugu byegereye igihugu cya Tanzania n'ibijyanye n'akazi ko gucungira umutekano w'ibindi bihugu rusange. Generali Mukunda muri iyo nama yavuze ko hari bamwe mu mpunzi bashakisha ubwenegihugu mu gihugu cya Tanzania biciye mu nzira zitemewe n'amategeko kandi ko hari n'abandi bamaze kuronswa akazi muri leta ya Tanzania mu mpisho, ari nayo mpamvu gisirikare gihamagarira leta gutahukana impunzi zose byanze bikunze.
Ni maoni yetu kwamba kuendelea kuwepo kwa muda mrefu kwa waomba hifadhi na wakimbizi hao nchini ni tishio la kiusalama.
Mu byiyumviro byacu dusanga impunzi n'abagishakisha ubuhungiro badakwiriye kuba mu gihugu cya Tanzania iminsi myinshi mu gihe bizana ingaruka mbi mu bijyanye n'umutekano w'igihugu. Amakuru dufise yerekana ko bamwe mu mpunzi abagishakisha ubuhungiro cyibure imiryango yabo baronkejwe akazi muri leta ya Tanzania bikiriye mu nzira zitemewe n'amategeko. Dukeneye kubona leta ikora amatora hoza gusobanura impunzi no kuzitahukana mu bihugu byabo.
Sifa za kupewa hadhi ya ukimbizi, kwani taarifa zilizopo ni kwamba baadhi ya waomba hifadhi hao au wakimbizi wameajiriwa serikalini kwa nafasi mbalimbali.
Yashimangia ko mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 leta ya Tanzania yakiriye abashakisha ubuhungiro muri rusange bagera ku bihumbi 138 bavuye mu bihugu bibanyi by'u Burundi, Kongo no mu Rwanda. Gusa mu matohoza leta ya Tanzania yasanze benshi muri bo bakwiye gusubizwa mu bihugu byabo mu gihe biboneka ko baza kwishakira aho rutahandi no guhungabanya umutekano mu gihugu.
Mheshimiwa Rais, kuanzia tarehe 1 Januari 2023
nyakubahwa umukuru w'igihugu, guhera mu kwezi kwa mbere gushika ukwezi kwa 12 umwaka ushize, abagishakisha ubuhungiro hafi ibihumbi 138 twarabakiriye mu gihugu cya Tanzania. Benshi muri bo baje bava mu bihugu by'u Burundi, Kongo no mu Rwanda. Mu matohoza ya mbere twasanze benshi baza gushakisha ubuzima kubera igihugu cya Tanzania gitunze kurusha iwabo. Kubwiye mpamvu twasanze badakwiye kuronswa ubuhungiro
wakosesha sifa za kupewa hadhi ya ukimbizi.
Prezida wa Tanzania umutegarugori Samia Suluhu Hassan muri iyo nama yavuze ko leta yakiriye ibyumviro n'impanuro by'igisirikare kandi bagiye kubikorera ko. Yashimangiye ko mu gihe haseri isa nk'itagifise intege zo gutahukana impunzi ku bwinshi, leta ya Tanzania igiye kuzoganira n'u Burundi barabire hamwe uburyo bushasha kandi butomoye bwo gutahukana impunzi z'abarundi.
Mchakato wa kuchambua wakimbizi hasa kutoka Burundi na DRC na kwengineko na kuona jinsi ya kuwarudisha.
Igikorwa cyo gusobanura impunzi cyane cyane abahunze bava mu bihugu by'u Burundi na Kongo n'ahandi hose no kuraba uburyo bwo kubatahukana. Twarakoze akakazi mu myaka hafi 5 dufatanije nase, ariko ukuri nyako iryo shyirahamwe biboneka ko atantege rigifise muri iyi minsi. Ukuntu bahoze batahukana impunzi ku muvuduko munini siko bikiri. Kubwiyo mpamvu twakiriye ibyiyumviro by'igisirikare cyacu kandi tuzovugana mu bya politike n'ababanyi bacu igihugu cy'u Burundi kugira turabe inzira nziza zo gukomeza dutahukana impunzi.
Mengi ushauri nimeshauchukua, tunakwenda kufanyia kazi kuhakiki tena wakimbizi walioko nchini kwetu na kuangalia njia bora za kuweza kuwarudisha nyumbani.
Mu mwaka w'ibihumbi 2020 leta ya Tanzania yari yashatse gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu yitwaza ko amahoro yagarutse mu gihugu cy'u Burundi, naho benshi mu mpunzi basanga icyatumye bahunga kitarakemurwa. Gusa uwo mugambi ntiwagiye mu ngiro, naho ibihano no kubarabuzwa byagiye biriyongera mu ntumbero yo guhimiriza impunzi zitaye ku bwinshi. Kuva mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mwabyiyumviye na makuru y'imikino. Imikino y'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu irakomeza kuri uyu wa kabiri, hakinwa imikino yo mu matsinda C na D. Mu kanya guhera saa moya, Kamerun irakina na Gambia, Guinea ihure na Senegali iyoboye itsinda C. Naho mu itsinda D, Angola irahura na Burkina Faso, undi mukino uhuze Mauritania na Algeria. Ndi kumwe ku murongo wa telefoni na mugenzi wanjye Edi Rwema. Edi, uratwumva?
Ndakumva cyane Eugenia.
Nuko ubu byifashe gute rero?
Eugenia, ubu tuvugana iyo mikino nkuko waruyivuze uko ari ibiri, uba makipe yamaze gusubira mu rwambariro nyuma y'iminota 45 y'igice cya mbere. Nakubwira ko ku mukino urimo guhuza Gambia na Cameroon biracyari ubusa ku busa, kimwe n'umukino urimo guhuza Guinea ndetse na Senegal nabyo ni ubusa ku busa. Uyu mikino uko ari ibiri iramutse irangiye gutya, Senegal yaba ikomeje kuko iri kwisonga n'amanota 7, Guinea ikaza ku mwanya wa kabiri n'amanota 5, Cameroon ku mwanya wa gatatu n'amanota 2, hanyuma Gambia ikaba ifite inota 1 gusa. Wari ubikomeje mu kanya uvuga ko hari n'indi mikino iza guhuza amakipe yo mu itsinda D. Iyo mikino ikaza gutangira ku isaa 4 z'i Kigali n'i Bujumbura mu Burundi. Tukaba dutegereje kuko biza kurangira iyo mikino yo diraba.
Uko wabikurikiye se amakipe wavuga ko ahabwa amahirwe yo gukomeza ni nka yahari cyo watubwiraho?
kugeza ubu navuga ko amakipe atandatu ariyo amaze kubona tike yo kuzakina muri kimwe cya 16 kiri rushanwa ayo na Angola, Burkina Faso, Cape Verde, Egypt, Misiri, Guinea Equatorial, Guinea, Mali, Maroc, Nigeria na Senegal. Nuko ibintu byifashe kugeza kuri munota.
Urakoze cyane Dirwema, ni naha dusoreje amakuru yacu twari twabateguriye kuri radio ya Nyijwi rya Amerika. Nshimira Chang na Nadia Tahabari ku buhanga bw'ibyuma n'abandi bose badufashije kubagezaho aya makuru no kuyategura. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankunzi. Mugira ibihe byiza.